Andanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara acuno munsi. Uno munsi Uburundi n'u Rwanda barahimbaza umunsi wahariwe akazi n'abakozi.
Umaze kubona abahashira gushikara 55% kwijana y'ugwaruka hagati mu gihugu batagira akazi, 45% mu bisagara batagira akazi, urabona yuko ari ibintu byabaje cyane.
Uyu ni Fustandi Komana aramutswa ishamwe parsem rihamagarira Barundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike kwiterambere rirama, ariko avuga ingene ikibazo c'ubushomeri cifashe mu rwaruka mu gihugu c'u Burundi. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Kuno banza nkabwira muri make ko inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cataziriwe Aidayi, abanyamozambike baharugwa mu majana barokotse imyuzure n'imvura bahungishijwe makambi muri Malawi mu ntango z'ukwezi kwa gatatu, bavuga ko batiteguye gutahuka mu gihugu cabo kiretse bimuriwe mu bice bikururutse. Basaba leta ya Malawi kwisubira ko ku ngingo yafashe yo kugara iyo kambi muri uku kwezi kwa gatanu. Abategetsi ba leta ya Malawi basigura ko batagira uburyo bw'amafaranga bukwiye bwo kuguma bafasha abamyi Mozambique mu kwezi kwa gatatu. Muribuka ko igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi Aidayi cishe abantu barenga 1000 n'amazu menshi arabomwagurika mu bice vya Mozambique, Zimbabwe na Malawi. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump aragabisha igihugu ca Cuba ko gishobora gufatirwa ibihano ruhasha mu gihe yo leta y'abakomuniste itohagarika vuba bwango gutanga ifashanyo zo gisirikare n'izindi ku gihugu ca Venezuela. Ubwo butumwa bwo ku rubuga rwa Twitter yabishikirije igihe biro vyiwe White House vyariko bikurikiranira hagufi imigumuko iri kwibera muri Venezuela, mu cizero cuko abasirikare bazogondozwa bagashigikira abanyagihugu bifuza ko ubutegetsi buhabwa mu mahoro. Juan Guaido agasubirira Nicolas Maduro ku butegetsi, awo Maduro abanyagihugu ntibamukeneye. Inyuma y'iminota Trump ashikirije ubwo butumwa, umushikiranganji w'imigenderanire Mike Pompeo yavuze ko Maduro yaramaze kwitegura guhunga Venezuela mu gatondo ko kuwa kabiri yerekeza muri Cuba, ariko ahanugwa n'Uburusiya kuguma mu gihugu ciwe agahangana n'ibazo bimuhanze. Leta Trump yagiriza Cuba n'Uburusiya ko arivyo bihugu bigumije Maduro ku butegetsi. Maduro yasubiye mu 2013, Chavez yagize ku butegetsi mu 1998 inyuma yo gutsinda amatora. Ibisagara bikomakomeye ku isi vyongereje umutekano mu kongereza polisi hamwe n'indege za drone zigenzura amasinzi y'abantu yitezwe kuba ahimbaza umunsi mukuru w'abakozi ku isi. Umunsi mukuru w'abakozi uhimbazwa ku igenekezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatanu buri mwaka uko utashe. N'umunsi w'akaruhuko mu bihugu birenga 80 ku isi birimwo Uburundi n'u Rwanda. Ufaransa witeye mu myiyerekano biyise Gilets Jaunes butegekanya kwikora ku bapolisi barenga 7,000 n'amajanane hamwe n'indege za drone ziharugwa mu 10 i Paris ku mugwa mukuru. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu Christophe Castaner yavuze ko hashobora kuba abakora iterabwoba binyegeza mu biyamamariza mu bakora imyerekano y'aba Gilets Jaunes mu mabarabara i Paris. Ibindi bihugu bivuga ko bihava bikomeza umutekano ni nk'Ubudagi, Indonesia, Turukiya na Iran. Turagaruka mu kanya kuri uwo munsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi mu karere k'ibiyaga bigari. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19.22, naho nyene muratwumva. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nifuriza n'umunsi mukuru mwiza w'akazi n'abakozi mwebwe mwese mutwumviriza nshuti bakunzi bacu turabigaruka ko handi hato ariko tubanze tuje mu Burundi ya Mugambwe Senel uramutswa agatongwasa wiyamiriza itotezo rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane abanywanyi bawo mu ntara zitandukanye umushinga mateka Terence Manirambura mvugira uwo mugambwe mu kiganiro yahawe amenyesha makuru asaba ko abapfungwa ivyumviro vya politike barekugwa atakirinze gusabwa inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika muyigezwaho na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru mu Rwanda
Mu kiganiro mugambwe utavuga rumwe na leta SNL wahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri umuvugizi wawo avuga ko abanywanye b'imigambwe nk'iyo itavuga rumwe na leta babangamiwe umushinga mateka Terence Manirambona atanga ubororero bw'abanywanye b'umugambwe wiwe SNL bakubagurwa abandi bagahagarikwa agasakisaki kubera ibyimviro byabo bya politike avuga ko ako gatotezo gakogwa n'abanywanye b'umugambwe uri ku butegetsi bakingiwe ikibaba canke bashigikiwe n'abamwe mu bajejwe intwaro mu gipolisi n'abajejwe ubutungane wa mugambwe usaba ko abanywanye b'imigambwe itavuga rumwe na leta bafunzwe kubera ibyimviro byabo bya politike borekugwa amategeko agenga ibikorwa bya politika kubahirizwa atamwana n'ikinono abahotera abandi nabo bagakubitwa intaye mu gahanga uwo mugambwe wemeza ko kuva wemerewe gukorera ku mugaragaro mu ntango z'uno mwaka kiretse abanywanyi bago bakubagurwa abandi bagafungwa kubera karenganyo bakoregwa hariho n'umunywanyi w'uwo mugambwe yishwe azize umugambwe arimwo umuvugizi w'uwo mugambwe yavuze ko umunywanyi ari uwo muri komine Butihinda intara ya Muyinga Utwari igipolisi mu ntara ya Muyinga Komiseri Jerome Ntibibogora aherutse gutera ubwoba ku mugaragaro abanywanyi b'uwo mugambwe SNL
ibyo biratugora kuvuga mugabo nagomba nababwire yakobura amatari n'abenegihugu bari ngaha abantu bagira inama mu ijoro muntu uri kuragira inama mu ijoro ukihenda ukayigira iwawe twe tukamenya kuri kugirisha inama iwawe uzoba uri kukwegera umuryango wawe ugiye ukiherera saa tanu z'ijoro ukaja mu nzu yawe ukagirisha inama birazwije komiseri provinciale sinkigomba kuruha rwose ugomba guhungabanya umutekano ndafise ibintu ngenda nahajya ngenda nkakubitayo bibiri ntaca nigira bibiri gusa dere bibiri noba ngize byinshi ntiwiyumvire ko lo komiseri provinciale azobwira umupolisi ngo genda nguri kugira inama mu nzu ngo ngende kukurarira ngo ngiye kugufata ivyo vyari vya kera ugomba guhungabanya umutekano duhereza aho nyene uri kumwe n'abana n'umugore mugira rimwe kiragira kugwanira mu magi iyo ugomba kugwanira magi ayo magi barayamenanye nibyo bo wagomba twe twagomba kubasaba abo bantu bari kubagira inama mu kinyegero mumenye yuko uwo tuzosanga ari mu nzu ari iyo nzu arabayirimwo ntazogera umuntu atubaza nyakuba amatara ndabivugiye aha ntimuzotubaza kandi ndabibwiye abenegihugu banyu n'abamusanti barabyumva
mu gihe abatware bahora bitwaza ko inzego z'uwo mugambwe zitazwi cyane cyane hasi ku mitumba no mu makomine uwo mugambwe SNL uherutse gutunganya ikoraniro kaminuza ryashyizeho izo nzego umushinga mateka agatogwasa icegera cya mbere cy'umukuru inama nshinga mateka akaba ari nawe atwara uwo mugambwe SNL yizeye ko ubu atarundi kwitwaza uruhare
ntihagire umuntu yo kwitwaza ngo inzego ngo ntizizwi cyane ngo inzego ntazihari icyo ni ikintu yo gihambaye ariko nyamukuru nuko kandi abarundi n'abarundi kazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe SNL atari umugambwe wo guteza umudugararo mu gihugu ndabatume ijwi ryanyu rishika kure dushikirire uriya mukomiseri hari Muyinga ibintu yavuze birateye isoni n'agatukisha n'abisokore kuko ujya mwambara igihugu cyamuhaye si kugira ngo abuhekure bijya bikoresho igihugu cyamuhaye si kugira ngo asinzikarize ubuzima umuntu n'umwe imvugo nk'ijya simvugo y'umuntu ajejwe amabanga y'igihugu
uwo mugambwe usaba amakungu gukurikirana hagufi ibihe vya politike n'umutekano Burundi burimwo mu gihe hasigaye igihe gito ngo habe amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
Hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Rwanda no Burundi byahimbaje umunsi mukuru w'abakozi n'akazi n'umunsi ushitse mu gihugu cy'u Burundi havugwa ubushomeri mu rwaruka ivyo vyemezwa n'ishira hamwe Parsem yagishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo inkuru yateguwe n'Hejuru ya Amerika mu risomerwa na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Umukuru w'ishyirahamwe Parsem yahamagaye abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo baje kwiterambere rirama avuga ku bice bishika 55% vyo guharuka mu mitumba na 45% mu bisagara bugarijwe n'ubushomeri Faustin Ndikumana nasanga ikibazo c'ubushomeri kidasiga inyuma urwaruka ruheza amashure yabishikirije mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri
mbere murazi yuko hari n'umugana wa Tiro Travaya no Biro ngira n'abasenga cyane mu kintu barazi ko no muri yabavuga yuko ati udakoze ntakabye abarundi bari baravuze bati ushaka umubira birakuye twavuga tuti none igihanze uburundi uburo cyane muri cyo gisata niki hariho ingorane nyamukuru zibiri ubwa mbere hoho nuko uyu munsi mukuru ushitse ibintu bijanye n'agashomeri birengeje cyane na cyane cyane ugwaruka kuko ugwaruka nizo nguvu zo gukora nizo nguvu zo guteza imbere agashomeri karengeje cyane urabye mu biharuro ukaraba ya mankete rwa gukogwa n'amashyirahamwe abiraba umaze kubona abahashira gushikara 55% y'ugwaruka hagati mu gihugu batagira akazi 45% mu bisagara batagira akazi urabona yuko ari ibintu bibabaje cyane hari kindi kiduhanze cyitwa suzampu abantu bito kubatara abashomeri ariko byitwa mugabo bari inokipe umwanya muremure na cyane cyane mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu byugwa biri gusohoka da istibu todo suzampuwa irarenga 45% mu gihugu hagati na 33% irenga mu bisagara
umukuru wa Parsem yemeza kandi ko zimwe mu mvo nyamukuru zituma abantu bataronka akazi mu Burundi ari amacakubiri y'amoko ikumirwa rifatiye ku ntara n'imigambwe
migambwe ubu haje n'imidusha kubabona mu miryango no aho turiko turasubira inyuma abantu byibuza gutera imbere mu bonana mu magrupu ba professionnel umwuga ukora nibwo bwoko bwawe nibwo nyimba uri magis nyimba uri avuka ubwo bwawe nubwo bavuka nibwo buzokubeshaho murasanga inyungu nimba muri abarovyi ubwo kugawe n'umuryango wawe n'uwa barovyi kubera niwe uri kurababeshaho woteza imbere gute ubateza imbere gute kugira watunge n'abana icure kirimo abantu cyangwa matubona kwibona mu miryango amoko imigambwe intara ibintu biri subjective aho nta kazi gashikira gatera imbere abantu bakiri inyuma gutyo dutegereza gushyira imbere kuri guma professionnel hakuvuga ngo jewe ngo ndu munyakarama canke ndu mukindu ndu mubibe ndu muhanza murabarovye murabarimye atagisivyo nico kibatunze ni uburenwe muryango butunze nuwo murabari murahuri ku kubugara murabaforoma murabapolisi murabarovye ugasanga mushaka no kutumvikana kubera ngo bamwe ngo arabarovye afrode ngo abandi arabarovye ngo basende de abandi barovye bayifinire we ufata twaratakaye ugasanga murabarovye mwese ntimugishobora kubona ingorane musangiye murabarovye mwiyumvamwe kumbura ubwoko mwiyumvisemwo imigambwe murimwo mwiyumvisemwo ibintazi no ayo by'abandi barabirengera
bwana Ndikumana asaba leta gushiraho politike yo gutanga akazi mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ubushomeri mu rwaruka ruhejeje amashure anerekana bimwe mu vyorangurwa kugira ngo abakiri bato batize nabo nyene babone amahirwe yo kuronka akazi
hariho ibikorwa byinshi aha mu Burundi dukeneye kandi bifite akamaro urazi amabara barakeneye gukorwa ukadugarugura urazi imyonga yogazugwa urazi ibiti vyotegwa urazi imikobe kwikwigucibwa urazi nkajya ahantu dusukira amadesharge usanga hononeka yajya hasategereza gukorwa urazi izi nzuzi ziriko ziraseka ibiraro zigira zibigena bigira bibomoke urumva ivyo rero nivyo bita ibikorwa bifitiye akamaro igihugu ivyo rero bose uburyo ugiye kubikora uri kukiza igihugu kandi bise bitanga akazi ku bantu benshi babandi rero barimye iminsi nk'ameza abiri atatu kiriya gihe barindiriye baca batonda n'ibipawaro hahari bakaronka ivyo bitatu bakaronka ivyo bitanu bakisunga
mu mwaka w'ibihumbi 2017 ibiharuro vyatanzwe n'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana ku bice 55% nduce tubiri vy'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65% nduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi cyane abafite imyaka y'imuzi ya 25 ni bice 35% n'abatakwiza 35 ni 75%. Muri uwo mwaka nyene President Nkunziza yari yatangaje ko agiye gushingwa ibanki y'urwaruka yo guhingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye ariko bagakena aho bakura uburyo. Iyo banki n'ubwo abandi bategetse batari bake harimo icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu wajeje ibibazo by'ubutunzi Joseph Butore bashimangiye akatariga k'akamaro n'ineza yayo n'ubu ntirashingwa.
Mgenzo acheroje wilikaneza arakinu yenu mgigu churugu andereo mousi mkuru wakazi na bakozi wahimbaje kandi wahimbaje mugihe ibitigiri vizi ugwa rukarutagira akazi vikomeje kuyongera nyangiko Pierre n'umugore we Mukanziza Venancia bomi bafise umuga bwo kutabona ariko bahisemo kwishakira imirimo kuko basanga kazi batari ukaronke. Mgenzo acho Asumta Kaboyi yabagendeye maze adutegura ino nkuru.
Nyanyiko pye n'umugabo bana n'umugabo bwo kutabona kuva gifite imyaka 10 Mukanziza Venancia umufasha we nawe ntabona ariko babashije kwiteza imbere. Nabasuye mu rugo rwabo ruri ku Kimironko mu mujyi wa Kigali maze basobanura uburyo babanje gusaba nk'abandi bose batabona ariko nyankiko asobanura ijwi rya Amerika ko yaje kuva mu muhanda agahagarika ibyo gusaba ahubwo agatangira gucuruza.
Abandi baza baje gukora akazi ko mu rugo, abandi baje baje kwisuma mu mutuzi ariko nge navuye mu rugo nje gusabiriza. Ubwo ngeze mu Kigali mfatwa n'undi mwuka, ubwo ngubwo ntangira gucuruza, nacuruza ntabona, nacuruza amakarito hariya kwa Vena, nacuruza za kizinyamwoto izi ubona za triangle z'imodoka, nacuruje ibintu bitandukanye. Mu gitondo nabyukaga mfata aba bana bo muhanda, urumva nawe umuntu abona nta kintu bashaka kwitembereza ariko yarama yari yari tukarangura za kizinyamwoto yo ibiki utwo tubaro naracuruje birangije ahubwo noneho nyuma nsura ku ishuri ntangiye ubundi buzima nanone kubera kuba nyine ubuzima bw'iki gihe ni amashuri mita ntajya secondaire uwo ngo rero nangiza 2023 ndangije njya kwiga ibintu byanjanye n'ubugororangingo ubwanjye ngo burangije nashinze ivuriro Kabeza hari ku isoko iyo na FT Salon de Massage yo
kwiteza imbere k'uyu muryango. Nyankiko asobanura ko yabifashijwe n'umugore we mu gihe umugabo yinjiraga mu bucuruzi ndetse ubakaba yarabaye rwiyemeza mirimo umugore we yahisemo gukomeza amashuri akaminuza. Mukanziza Venancia ubarangije masters mu gihugu cya Kenya.
Tubana yarafite uburyo ashugurika yarafite umwuga akora wa massage hanyuma rero ngiye nta kazi nari mfite narangije secondaire nta cyerekezo akazaba n'abatabona kuri isaha kubona imirimo biragora ariko ku buryo yiyangajaga ni umuntu uri kuraje cyane rero uburyo yari kuraje byatumye twigira n'ikizere yuko no kubaho bizashoboka. Ubwo rero umwuga yakoraga massage tugenda tubonamo ibitunganira nanjye ngeraho njya kwiga kaminuza ariko ndangije kwiga nanjye mbona akazi nkora muri lab imyaka 2 aribwo nahise nkomeza nkajya gukomeza masters muri Kenyatta University Nairobi.
Nyuma y'imyaka 10 babana uyu muryango umaze kugera ku butunzi bwinshi bafite amazu menshi ku buryo wakeka ko ari umudugudu utuyemo n'abantu benshi kandi ari imitungo yabo gusa. Nyankiko yantambagije mu mazu bafite Kimironko abarirwamo abapangayi basaga 10 nubwo umubare w'amafaranga abona buri kwezi yawugize ibanga ariko ikigaragara ari muri bake mu mujyi wa Kigali babayeho neza.
None nkuru tuzi dutandukanye nubaka amacumbi aciriritse ndubaka bakakodesha abaturage mfite amazi atandukanye ndagutambagiza mu kanya kuko mfite umudugudu Nyankiko. Ni ukuvuga ngo tugenda tugura ibindi bibanza tugenda tubyuka gutyo ntabwo tugenda tugurisha twebwe mfite umushinga wo kugenda nubaka amazu yanjye gake gake baza bayakodesha. Madamu arinjiza yaje gutya mu kiruhuko imishinga itandukanye iramukoresha kuko ni expert mu bintu by'abafite ubumuga.
Mu gihe uyu muryango wahisemo kwishakishiriza icyo wakora ukava mu bashakisha akazi kuri leta, ikibazo cy'abatagira akazi mu Rwanda cyo kirekomeje kuba ingora abahizi. Mibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare yerekana ko abarangije kaminuza batabashije kubona akazi babarirwa hejuru ya 27.7%, naho abarangije ayisumbuye badafite akazi bo barenga 35%. Uyu munsi kandi wizijwe mu gihe urugaga rw'abakozi mu Rwanda Sestrali rusaba ko akarengane kakigaragara mu itangwa ry'akazi karanduka burundu, aho karengane kagaragarira mu kimenyane ruswa n'ibindi. Itangazo urugaga rwasohoye kuri itariki ya mbere, Sestrali ivuga ko kuba nta mushahara afatiza uriho bituma abakozi bakomeza guhembwa umushahara utajyanye n'ibiciro biri ku isoko. Sestrali igasaba ababishinzwe kurangiza ibibazo biri mu murimo kugira ngo abakozi bakore umurimo unoze. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku munsi w'abakozi igira iti umurimo unoze umusemburo w'iterambere rirambye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuvuye Kigali duce dukubitiranya amasheke aho twarungitse mugenzi wacu Temistocle Mutijima kugira ngo turabire uko bari ko barahimbaza uwo munsi mukuru w'akazi n'abakozi. Temistocle, amahoro ngaho mu karekanya amasheke.
Amahoro Diane.
Ku munsi wahimbaje gute abakozi mwahuye uwo n'abari ko barahimbaza gute?
Aha muri Nyamasheke by'umwihariko murabizi ko hari byinshi byahimaze iminsi bivugwa bijyanye n'umutekano muri iki gice cy'igihugu, aho hari n'ibihugu byabujije abanyagihugu babyo gutemberera muri iki gice cyane cyane muri za Rusizi na Nyamasheke. Ubwo rero ubuyobozi, abakozi b'akarere bahisemo yuko kuri uyu munsi w'abakozi basohokana bagatembera, abakozi bose bagatembera mu bice bigize ishyamba rya Nyungwe nk'ikimenyetso cyo kugaragaza ko nta kibazo gihari, nta bibazo by'umutekano bihari. Ubu rero bari ubungubu tuvugana bari maze gusura kimwe mu bice bigize ishyamba cy'ikiraro gihari gica mu kirere. Ubwo barimo barerekwa n'ibindi bice ishyamba rya Nyungwe.
Hari amajambo barafatwa,
nta jambo rindi ryari ryavugwa. Gusa intego yo kuba bahisemo ahangaha ni uko byakomeje kuvugwa ko hari ahantu hadatekanye, abantu ibihugu bimwe bihurira abanyagihugu byabyo kutahagenda.
Hanyuma ku ruhande naho rw'abakozi ba Nyamasheke bavuga ko ari umunsi bishimiye, ubasanze agashara kameze neza. Ikibazo cy'ubushomeri nacyo kimeze gute?
Ikibazo cy'ubushomeri kimwe n'ahandi mu gihugu kirahari, cyane cyane ku barangiza amashuri ya kaminuza cyangwa se n'amashuri ya segondere. Ariko ku bijyanye n'abakozi, aho higanje abakozi bo mu basanzwe, abakozi bo mu karere n'abakozi rero ba leta bisanzwe, nta kibazo kijyanye no n'umushahara navuga ngo bafite bagaragaza. Usibye nyine ibyo bibazo bisanzwe kubarangiza amashuri ariko zibabona akazi.
Urakoze cyane rwose Temistocle Mutijima, turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma.
Ndabashimiye
nange Diane. No muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no munsi wahimbajwe abakozi ba Kongomani bakorera imirimo y'ubwubatsi no gutwara amamoto ndetse n'abakora imirimo yo mu gikoni muri territoire ya Uvira. Batangaza ko abakozi b'Abarundi babatwaye imwe muri iyo mirimo bari basanzwe bakora. Tubaza mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Abakozi ba Kongomani by'umwihariko abakora imirimo y'ubwubatsi n'abakora imirimo y'umungo ndetse n'abamotari bagaragaza yuko hari ibibazo by'ubushomeri bafite. Kuva abakozi b'Abarundi batangiriye kuza gushakira imirimo muri territoire ya Uvira mwaka w'2015, aba bakozi bakorera muri iki gisagara cya Uvira batangaza yuko aba Barundi bakorera Uvira batumye babura imirimo, bikurikiranye n'uko abakozi b'Abarundi basaba amafaranga makeya ndetse bagakora amasaha menshi ugereranyije nayo abakongomani bari basanzwe bakora. Ale Matenga numufundi w'umukongomani agira ati:
ingikwa vema sisi wafundi sote tukale pamoja, kini wenzetu Warundi tunapokea vizuri, ila wakikuja kufika wao wanashusha bei kutuzidia sisi wafundi.
Ndio byiza twicaranye hamwe twese abafundi, ariko bagenzi bacu ba Warundi turabakira neza, usibye yuko yo bamaze kubona akazi bagabanya ibiciro, bityo bigatuma bitugora kubona akazi twebwe abafundi b'abakongomani. Ikindi iyo twakoze ku munsi batwishura idolari 5 ariko tukageza saa 9 turi gukora, ariko abarundi bo barakora bakageza saa 12. Umuyobozi wa societe civile muri territoire ya Uvira bwana Willis Lemba avuga yuko abakozi b'abakongomani impamvu zibatera kwitotombera abarundi ariko hijya no hino muri uyu mugi usanga benshi mu bamotari, abafundi bubaka amazu kimwe n'abakozi bo mu ngo ndetse n'abo mu tubari, umubare mwinshi ari uw'abakozi b'abarundi mu gihe iyo mirimo yari isanzwe ikorwa n'abakongomani. Bamwe mu bakozi b'Abarundi bakorera muri uyu mujyi wa Uvira twaganiriye kuri uyu munsi w'umurimo bagaragaje yuko bahitamo kuza gushakira imirimo muri Congo bitewe n'amafaranga bavana muri iki gihugu ndetse n'ubushomeri buri mu gihugu cy'u Burundi. Ndayizeye Filimoni ni umukozi ukora umurimo wo mu gikoni.
Twebwe igituma tuvi Burundi tukaza gukora ino ngaha hari akarusho gatoya gahari, ino barakorera amahera y'amadolari afite agaciro buhoro buhoro, tugasanga afite akarusho gusumbya hari iwacu. Ugiye ukavunjisha amahera y'iwacu y'Amarundi ugasanga urungutse ukagira akantu k'akarusho gatoyi ukisahiriza ugafasha umuryango muhira.
Nkawe
umukozi wo mu rugo aho ukora baguhemba gute
jewe aho nkora n'ukuri barampemba neze ukwezi guheze bakampemba idolari 50 ngiye kumurisha mu mahere wacu nsanga harimo akarusho
ubwo twaganiraga n'abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi muri quartier ya Nyamyanda Avenue Plage d'Or Nyonguru Abduru atangaza yuko nubwo babangamiwe na bamwe mu bakozi b'abakongomani bicara babitotombera ko babatwara imirimo ababaha imirimo ibo bashima imikorere y'abarundi bikurikiranye n'uburyo bihutisha umurimo babahawe
twebwe icyo badukundira twuvuga n'ikintu kimwe kubera duheza akazi n'ingoga nico kintu badukundira ababosi bo muri Kongo abakongomani bakatwanga kubera tubaka akazi kubera twebwe dukora isa bo bakora isa imwe kugera isaha 9 bakaca bagenda naho isima yobera ingaho bakanga gukora ngo ati amasaha yageye twebwe rero turabye kugira tukaca tubona ko twaje gufina urumva n'icyo gituma twaca tubandana gusa turi ko turakora hama rero abafurero bakaca bavuga ati oya ngo umwebwe rero muzoza muraturya amahera y'iwacu ngo ubujya twebwe ntabwo dukeneye ibyo ni
aba barundi bava mu Burundi kubera ikibazo cy'ubushomeri bakaza gushakira amafaranga muri Kongo bavuga yuko nubwo hari akarusho kari muri Kongo bagifite ibibazo byabamwe mu bakoresha babo babaheza amafaranga baba bakoreye abandi nabo bakambugwa amafaranga na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano
cyarananiza kweri ko nk'ubu ndamusabye amafaranga ndashobora nko gukora indi yose igahera ata amafaranga nk'ubu numva no mu mubiri ngwaye kandi navuye i Burundi jo nasize amafaranga menshi yayanyime ambwira ngo nindindi urakora ntuhembe je nka je ho bahari yo nk'ibihumbi 30 ambwira ngo nindindire mugabo nkabona yuko atacizere no gira mu mutima wawe
usibye mu gisagara hagaragara abakozi b'abarundi benshi bakora imirimo yarisanzwe ikogwa n'abaturage b'abakongomani iyo ugeze no mu biturage bya territoire ya Fizi na Uvira usanga imirimo y'ubuhinzi no kuragira nayo ikogwa n'umubare munini w'abarundi Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye amajyepfo
Uzikankunda Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda barakoze yamenyesha makuru bacu batandukanye batubwire ko umunsi mukuru w'abakozi n'akazi uri kurahimbazwa ijya nino hari rero n'abashakana bo kotse bahakanye bakatubwira uko biriko biragenda mu bihugu birimo barimo turafise fise ku murongo wa telefone fise kazi fise uratwumva
ndabumva
uherereye he fise
Lusaka
muri Zambia. Umunsi w'akazi wahimbajwe, umunsi w'akazi n'abakozi.
Twahimbaje wagenze neza nta kibazo.
Aha.
Twitabira ibirori byabaye muri rusange. Tukabashoboye gukora, bakomeje gukora, abandi tujya kwitabira ibirori. Ariko ubu nibwo tubishoje.
Hanyuma n'umunsi nko mu Rwanda no mu Burundi n'umunsi ushitse hari agashomeri mu rwaruka wabyumvise makuru yacu aho naho ivyo agashomeri vyifashe gute
agashomeri karahari hari abatagira akazi hari abakora we na business kawa yamunanira rero muri rusange ni kimwe no mu Rwanda natandukanye
hanyuma ku Barundi n'Abanyarwanda byihariwe ubuzima ukora urarabashimisha urababeshereje imiryango
Ni kazi dukora tugerageza gutura imiryango. Nera n'ubushaka maramuko ariko nabo hari bya bintu byo kuvuga ati ndakira ngiye ku rwego rwo hejuru muri iki gihe ntabwo birameze neza.
Urakoze cyane rwose fise ngaho Lusaka Zambia ubwira umunsi mwiza.
Kanama murakoze.
Turafise na Ezekiel. Ezekiel nawe ikaze.
Ego,
uherere hega Ezekiel.
Amahoro cyane.
Guherere hehe?
Amunereye Karoshi.
Umunsi mukuru mwiza nimba uri umukozi kandi urumva buriya umuntu wese amaze kugera mu bigero icakora cyose ngira ngo kimubeshejeho ni sawa.
Watwese.
Wahimbaje gute ngaho Karoshi?
Kubera twa uhimbaje. Kandi twe ni abakozi ba Leta. Kandi
Hama ugasaba iki igihugu cawe Gaizekie kugira ngo ico kibazo c'ubushomeri gikemuke.
Eto sawa natebe mutambi hamwe turabishira mu ruhara hamwe kugira de tajya hamwe tukagira de asosiasiyo turashobora kwiteza imbere mugabo n'intwaro nsigira imbere ngashobora kudufasha hamwe yogira n'imikaye nayo nyine.
Urakoze cyane rwose ngaho Karusi Ezekiel, ugire umunsi mwiza na wewe akaba no kuri duce dusezerera ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi. Makoze nshuti bakunze mwacumvirize yakoze Macbili ya Biro igeranije amajina engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma abakozi b'ijuru rya Amerika mu bihugu bitandukanye. Mugire umunsi mukuru mwiza w'akazi n'abakozi ni rwanyu namwe bwe bakunze b'ijuru rya Amerika. Aha muri Leta Zunze za Amerika umunsi mukuru w'akazi n'abakozi tuhimba uwa mbere w'ukwezi kwa cenda no kuvuga kazo bari genekerezo rya kabiri ry'ukwezi kwa cenda na Lidiane nahazwe mandanye kururanirwa n'uno munsi.